Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Mwana mukurikira ibiganiro bya Radio Nzamba gato yakawe ununganye kwashikiza amakuru mu kirimo twateguriye nayo akabagizwe n'inyo nkuru zikurikira. Genekezo ya 18 ruheshi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya imvugo ziri urwango unani rurikiyemo abari na gato y'akazi na muntu mu Burundi CBDDH rubanzwa n'uko benshi mu bategetsi b'igihugu babandanye bashikiriza amajambo ab'urwango kugira ngo banumye canke bahotere abahari na gato y'akazi na muntu mu bikorwa byabo bya misi yose. Umugambwe MSD nawo uriyamiriza bikorane bitunganywa n'umuryango mukuru w'igihugu. Umugambwe ukabona ko ari bikorane bisahura abanyagihugu mu kubasaba intererano kandi bari mu bukene ntangere. Tuzakubitira muri zone ya Rugombo iri muri komine ya Kibitoki aho inzoga zikaze bita ibibangana n'izindi zibangamiye umutekano w'abanyagihugu. Mu kanya gato idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndabara mukine ndabahani kaze murano makuru twabateguriye urunani rw'abahari ni agateka kazi na muntu mu Burundi CPDDH rutewe makinga n'imvugo z'ibigwanko zikoreshwa na benshi mu bategetsi b'igihugu ni mu gihe kuri uno wa 18 ruheshi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ayo majambo. Urunani CPDDH runegura ko abo bategetsi b'igihugu bakoresha ayo majambo abigwanga mu ntumbero yo kuzivya no gutera ubwoba abaharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi. Dutega amatwi Elari Nibizi arongoye urunani CPDDH.
Turaserura umubabaro yuko abategetsi bari hejuru mu ntwaro y'igihugu aribo bafatiye ya mbere mu kwifatira mu gahanga abaharanira gato y'akazi na muntu n'abandi bose babanigura canke babahanura bakabifatira mu gahanga n'amajambo abibugwango. Inzira batoye y'ukwikura ababanigura abaharanira gatika kazi na muntu abagira ico baterera kugira ibintu bihinduke mu gihugu, iyo nzira ni inzira abategetsi bakira bafashe kugira ngo birinde ko abanyagihugu bamenya ko bariko barakora ibikorwa bibi bihushanye n'amabanga bagenewe ari gukingira agateka kazi na muntu mu gihugu, ari yukubungabunga amatungo y'igihugu, arayo kurondera amabanga yukurondera ineza ku banyagihugu. Aho rero barita abaharanira agateka kazi na muntu canke abandi babanigura bakabita amazina mabi bakabaremeka inteba ishushe kugira bazimanganye ibikorwa byabo bariko baragirizwa kandi babizimanganye mu bwenge bw'abanyagihugu. Bongera bateranye abanyagihugu n'abaharanira agateka kazi na muntu kuko bazi neza ko abanyagihugu atahandi bitura atari kubaharanira agateka kazi na muntu mu gihe inzego za leta zitariko zirabatunganiriza neza. Ayo majambo rero abibugwanko yavuye mu bashinzwe amabanga yo hejuru arakomeye cyane kuko ucumenga n'amategeko arakomeye mu gihugu aragira uburemere burebure kurusha ayandi majambo avuye ku munyagihugu asanzwe kuko arakokeza agatima ko kutihanganiranira arongereza iterabwoba ni nkuko yobahejeje gushuhura abanyagihugu akabashuhurira kubo abategetsi batiyumvamwo kuko araho intege abatera ubwoba bagatoteza abaharanira agateka kazi na muntu canke batavuga rumwe na leta agatuma n'umwidegembyo w'abaharanira agateka kazi na muntu ugabanuka. Tuributsa kandi ko leta ifise uruhara runini mu kugwanya ayo majambo ateranya abaharanira agateka kazi na muntu n'abanyagihugu ariyo majambo abivugwango kuko leta yonyine nifise ibyo yiyemeje yo gukingira agateka kazi na muntu yo kugwanya urwango ibicishije mu ibwirizwa shingiro mu ngingo z'ibwirizwa shingiro ibicishije no mu masezerano mpuzamakungu.
Urunani CPDDH rusaba leta n'amakungu guhasha uwo wese akoresha izo mvugo z'ibigwanko. Dusubire dukurikire Elari Nibizi.
Ibyo byose leta mugihe yiyemeje kubahiriza no gukingira abanyagihugu ikongera igateza imbere amategeko akingira abanyagihugu aho rero niyo ategerezwa gufata iya mbere mu kugwanya ayo majambo abirwanko turasaba leta yuko yuhagarika ayo majambo mu mvugo yayo hanyuma tukemeza ko tukemeza yuko abakebura leta baba mu mashirahamwe canke baba abigenga bafise uruhara runini mu gukebura leta bakongera bagakingira amabi abaserukira leta bashobora kugira ikongera ayo majambo abaharanira gateka kazina muntu baba bashikirije afise n'uruhara runini mu kubaka igihugu kubaka intwari bereye no kugwanya amabi yose ashobora gukogwa n'umutegetsi atabyiteguriye canke umutegetsi ataba afise imigambi myiza turateye intege rero abaharanira gateka kazina muntu bama batebwa ubwo bwoba bama bategwa umutima uhagaze n'amajambo abirwanko mu ntumbero yo kubatesha umurongo turasaba umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH gukurikirana izo mvugo zitera ubwoba izo mvugo zirimo amajambo abirwanko cyane cyane igakebura na leta hamara rero turayisaba kuva mu gacerere bakavuga ukuri bakavuga ico biyumvira kuri ayo majambo abiba urwanko turasaba leta kandi yuko yo nyene yoshiraho uburyo bwo gukurikirana abantu bakoresha amajambo abirwanko inzego zose za leta zikaba arizo zifata iya mbere kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe avuga ku izina ry'urwego rwo ariko rwose rwa leta canke umunyagihugu ari we wese yo kubahuka ngo asohore ijambo ritera rituma abantu bashobora kwanga uwundi ribiba urwanko kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu turongera tugasaba inzego mpuzamakungu zimwe zigira amatohoza ko zoza ziragira ibyegeranyo zikurikije ibiriko biraba haba mu gihugu cy'u Burundi haba mu bindi bihugu
tubandanije nano makuru twabateguriye kuri uno wa kane niho hatangura muri komine ya Muyinga iri mu ntara ya Butanyerera igikorwa cy'iminsi itatu cyateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu bivugwa ko ari mu ntumbero y'ugushimira Imana umugambwe MSD ukaba unegura ivyo bikorane bimaze imyaka n'imyaka ukabona ko ari uyu mukenyuro watowe n'ubutegetsi bw'igihugu bwo gusahura abanyagihugu atamikoro bafise mu kubasaba gushikanira umukuru w'igihugu dukurikire Epitas Nshimirimana umuvugizi umugambwe MSD
twebwe turagaya kandi turanegura mu mugambwe MSD iyi nyifato yo gufata uburongozi bw'igihugu bakabukoresha ibindi bintu binyuranye n'amategeko cyane cyane ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ritandukanya amabanga y'igihugu n'amabanga yo kuba umukozi w'Imana canke yo gukorera Imana canke yo gukora ibindi bintu by'ishengero cakabiri mu Burundi hariho inyifato yagiye iboneka kandi komeye y'abategetsi bakora mu guhonyora abanyagihugu bitwaje Imana ivyo bakora vyitwa ibikorane vyitwa gusenga vyitwa kwiyegereza Imana vyahindutse uwundi mukenyuro wo kwambura abanyagihugu mugende murabe iyo batunganya ibi bikorane n'amasengesho ubwa mbere abanyagihugu bakubitwa ibimoko bikomeye cyane byo guhamagarirwa kuja muri ayo masengesho kugikenye n'agahotoro batabishaka ubwa kabiri abanyagihugu bambugwa ibyabo basabwa gushikanira abo bategetsi harimwo umukuru w'igihugu muhora mubona aho umunyagihugu amazindwi ataki ntafungura aho umunyagihugu adafise impuzu yambara aho umunyagihugu yabuze amafaranga yo kurihira umwana ku ishure igitoka agenda akagica akagigemurira umukuru w'igihugu asanzwe afise vyose ahabwa n'abanyagihugu muhora mubona aho umunyagihugu atagira icepfo ca ruguru mugaba kubitirwa gushorera inkoko akayigemurira umukuru w'igihugu sivyo gusa hari n'abagenda gusaba amadeni mu mabanke bakagenda gusaba amadeni mu makoperative kugira ngo batange ayo madeni yegeranywa vema amafaranga aza kugugwa inka zishikanirwa umukuru w'igihugu zongera zigashikanirwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe no kuvuga uyu Reverien n'uyu Ndayishimiye. Ibyo rero n'ubusuma bweruye buriko burakogwa bikinze inyuma y'ibikorane.
Uyari Epitance Jimirimana umuvugizi w'umugambwe MSD tumira mate hanyuma tubandanye n'ano makuru.
Inzamba
dukubitire muri zone ya Rugombo muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu bageramiwe cyane n'inyifato za bamwe bamwe muri bo bitewe na kaboregwe buvuga ko inyuma y'umutaga na cyane cyane aho bita kukabasazi wasanga benshi mu bagabo n'abagore baburewe inzoga zitwa ibibangara hamwe n'izindi baba bavanze ivyo bikabangamira umutekano wabo kubera amabi akoregwa idonidona Julien Muzinga.
Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu yaho muri zone Rugombo, ngigisumbi zagwiriye aho bita kukabasazi kubera uruvangavange rw'inzoga abanyagihugu baho bihereza. Bavuga ko baba mu micungarara yaho atamutekano na muke bagira ngo kuko birirwa mu nduru zabo baba baborewe banagwana ahandi naho ngo nta kwidegenza kugihari kubera ubusuma bahura nabwo mu nzira.
Izo nzoga ahamubona ziragisubije ngaha kukabasazi. Kumurango uhorana bari kubayigwa ko birimo baradinya nta mwana nta ukuze nta mugabo canke umugore bose basigaye ari imboregwa gusa zigenda ikibabaje nuko batanywa ubwoko bumwe gusa banywa ibitwa ikibangara bakavanga na za hike na za kanyanga canke kuki kandi ibyo zose biraboreza cane abazinyoye barata kontrole biteye ubwoba birateye isoni guhura n'umuntu w'umuvyeyi yigeze ku mwanda muto yataye ubwenge si ibyo gusa abenshi baragwana aho simvuze ubushorashije nabwo buhakorerwa ntibagiye ubusuma ubu nta muntu ahaca afite telefone canke ikindi kintu c'agaciro nukuri turasabye abajejwe intwaro badufashe bagire ico bakora bagwanye izo ngeso aha iwacu erega turahareriye natwe abana bacu ibyo canke hirya ejo bazokwandukirwa n'izo ngeso mbi.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondiye kuri telefone ngendanwa musitaneri wa komine Cibitoke kugira ngo agire icyo ashikiriza kuri icyo kibazo n'icyo bategekanya gukora turamukena.
Imyidogo nayo ni nyinshi mu banyagihugu muri komine ya Cibitoke mu ntara ya Bujumbura nyene. Imvo ikaba ari uko ibiciro by'ifungwa na cyane cyane ivyamwa biguma biduga ku masoko abanyagihugu bakabazwa n'uko ibyo bishyize n'ubuzima babaye mu busanzwe bugoyegoya cyane. Pierre Gahungu.
Amakuru dukura ngaho muri komine Cibitoke atumenyesha ko hari iminsi itari mike ari nkaho abanyagihugu bacihereza ivyamwa abahaba bakababazwa n'ingene ivyamwa biri ko birazimba mu gihe biri mu vyankenerwa vya mbere ku buzima bwa kiremwa muntu.
Rero bikirashiriye kandi wacu mu Cibitoke ibiciro by'ivyamwa byaraduze cyane n'ikishi nk'akarorero imicungwe na za mandarine hagiye haraduga ko amafaranga arenga igihumbi. Aya mafaranga ni menshi kuri twebwe muri Aziya igihe tugezemo. Ubukene burugarije imiryango itari myinshi, abanyagihugu benshi, imibereho ya misi yose iragorana. Rero kubona bimwe mu byankenerwa bya mbere bizima biduga ibiciro abenshi ntabyo ntibishoboke, abahitamo kubigura bakabigura bidoga. Ikibagiwe co n'abana bakiri bato batagishobora kurya ivyamwa kandi ibyo bidashobora kugira ingaruka ku magara yabo. Abarimyi nabo bavuga ko umwimbu wabaye muke aricyo gituma usanga ibiciro byaravuze ku masoko.
Amasoko yacu atumenyesha ko ugeze mu bice vya Murambi ho ubona abarimyi bariko bahonya ibikiri vyamwa kugira ngo bahatere umuceri ngo kuko ataco ivyo vyamwa biriko birabungura atari ukubahomvya.
Arakoze Pierre Gahungu kuri iyo nkuru yadutohoreje akaba no ngaho agarukiye amakuru mu kirundi twari twabateguriye. Mwakoze mwewe mwese mwakurikiranye, bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Mugira aho muba mwubahwe naho bitaha.